Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatanu itariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Kwa kera yara turenganije kuva mu 18 nari me kugira n'uno munsi kugira n'uno munsi tubiye ari umunsi n'umwe tutarakinda bati ako bunguruza tubita abasubakinda bari twabasaba ko buduhereza ico sentare y'indango kugira no muri gasambura amanza ico twakinda
iyo numwe mu bakozi bahora bakorera ishyira hamwe ryo gutumana ko amakuru ya leta onatera barenga ijana bari bagandagaje imbere biro by'umuhuza w'Abarundi ejo ku munsi wa kane basaba gutekererwa inyuma yaho bahagarikiwe mu kazi kuva mu mwaka wa 2000 n'inkuru ijanye n'ifungwa rya Colonel Tom ya Bagamba na General Frank Rusagara hamwe n'inkuru ivuga kwishyira mu Human Rights Watch rya Sabya Kanama Kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano abategetsi bagirizwa guhonyanga hagati ya kazi ya muntu kabatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Rwimana aduciye ku manyange y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwamusereza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico. Ariko tuyahere kuri inkuru ku Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aributsa ko leta itazokwemera ifashanyo yo guhungabanya ubwigenge bw'igihugu yabishikirije ejo ku munsi wa kane aho yariko yugurura ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurirwa mu Burundi ku nshuro igira kabiri. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha abanywanyi bayo mu Burundi dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri iyo hayanishagurishwa salon industriel y'ibihingurirwa mu Burundi ryo kuri uyu wa kane, umushikiranganji ajejwe ubudandaji yamenyesheje ko amahinguriro ari mu Burundi yinjiza ibice 17% by'ubutunzi bw'igihugu. Icegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI cyo mu mwaka w'2017 cerekana ko ibice 65% by'ugwaruka bitagira akazi. Urongoye ishyirahamwe ry'abafite amahinguriro mu Burundi ko ikibazo cy'ugwaruka rutagira akazi ari inkora mutima kuri bo. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo kugurura ihayanishagurishwa yasavye abarundi cyane cyane ugwaruka kwijukira gukora imigambi yago. Yibukije kandi ko leta rongoye itazokwakira ifashanyo iyo ari yo yose ishobora kuzihungabanya ubwigenge bw'igihugu. Uburundi ntibuzokwemera na rimwe ifashanyo y'uburyo bwose izoza ihungabanya ubwigenge bw'igihugu, agateka k'igihugu canke gutitura imico n'akaranga vy'abarundi. Ku bijanye na politiki y'amahinguriro, twifuza gushiraho uburyo bwo guhingura ushobora guhakaryo ugwaruka kwijukira guhingura. Umukuru w'igihugu yasavye kandi umushikiranganji w'ubudandaji gushikiriza mu maguru masha politike y'ubudandaji ijanye n'umugambi w'igihugu w'imyaka 10.
Rakoze Desire, turasavye imbabazi kuri ayo majwi atari ameze neza. Muri Afrika, akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri Sudani ku nshuro ya mbere karemeko kasambuye ibigwi by'abantu bari bagandagaje Khartoum mu myerekano aho abatari bake bahasize ubuzima, mu gihe kandi leta ya Amerika hamwe n'abadiplomate b'abanyafrika batanguye utwigoro two kuronderera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu. Umuvugizi wako kanama Shamsedine Kabashi ariyemerera ko hatanzwe itegeko kuba komanda bagisirikare gushiraho umugambi wo gusambura iyo myerekano, kandi ngo barabishitse ko ariko arababazwa n'amakosha yabaye muri ivyo bikorwa. Kabashi yavuze ko amatohoza ku vyabaye ashobora gushirwa ahabona ejo ku munsi wa gatandatu. Perezida wa Sudani y'ubumanuko Salva Kiir yarahagaritse mu mabanga umukuru aramutswa ubushikiranganji bukomeye bwa petroli ari nayo nabwo bwinjiza ibice birenga 90% by'amafaranga leta ikoresha. Perezida Kiir yasohoye iryo tegeko ryo gukura mu mabanga Ezekiel Lole Gatkote ejo ku munsi wa kane mukibanza yari amazemo imyaka itatu amusubiriza na awowe Daniel Chuange ntambo yatanze yatumye amukura ariko umuhinga mu bya politike akorera ku murwa mukuru Juba yavuze ko Gatkute yakuwe kuko atashira habona ingene amahera y'ubwo bushiranganje akoreshwa kandi ashobora kuba yararenze no ku mategeko ajanye n'ingene amafaranga abikwa mu ma banke y'igihugu. Hano muri Leta Zunze za Amerika umushiranganji wo kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Sarah Sakbir Sanders agiye kuva mu mabanga yiwe mu mpera z'uku kwezi. Aya makuru yatangajwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kane. Perezida Trump yaramushemagije ku bumenyi bw'igitangaza bwiwe hamwe n'umurimo w'igitangaza yaranguye, yongera ko yibaza ko Sarah Sanders azohiganirwa kubabura amatari wa leta ya Arkansas ikibanza se amubyara ariwe Mike Huckabee yamazemo imyaka 11. Sanders yabaye umwe mu bafasha ba perezida yizigiwe kuva agitangura amabanga yo kurongora ico gihugu. Ubushiranganje bwa Leta Zunze za Amerika nabwo bujejwe imigenderanire n'andi makungu burongowe na Mike Pompeo bwagiriza igihugu cya Iran kuba aricyo cyateye ejo ku munsi wa kane ubwato bubiri bwa peteroli mu kigobe cya Oman ku nkengera za Iran. Bumwe muri ubwo bwato bwaciye bwaka. Pompeo ivyo yabivuze ivyo Amerika avuze ko ivyo Amerika ivuga bishingiye ko Iran ariyo yari inyuma kandi ku bikorwa by'iperereza ku irwanisho byakoreshejwe kandi ubuhinga bwakoreshejwe mu kugaba icyo gitero ngo burahambaye cyane ku buryo ari Iran yabikoze.
Urakoze ya Loiza kumakuru heje kudushikiriza. Atubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe ya Amerika izamenye i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umucamanza umusenhari umwizwa mu imanza mu Rwanda yaririnze kuvugira habona izo yabonye mu iperereza yakoze ku byerekeye ibohero Colonel Tom Yabagamba na General Frank Rusagara bafungiyemo. Yamana yarasabye ababuranyi bose kubiharira ko maze akazobihuza n'ivyo yabonye imbere yo gufata ingingo. N'inkuru ya Eric Bagiruwusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa kane nibwo urukiko rwari rwasezeranije ko ruzavuga ku byo rwabonye mu iperereza rwakoze ku itariki eshanu z'uku kwezi kuri gereza ifungiwemo Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye abasirikare barinda Perezida Paul Kagame na muramu we General Frank Rusagara. Ni nyuma yaho bavuze ko bafunzwe nabi mu kato kabaviriyemo uburwayi bukomeye. Ariko byabaye kinyuranye urukiko rwanze kubivuga mu ruhamu bw'abunganizi barusabaga kuba uko rwabibonye. Rwavuze ko rwabishyize kuri sisiteme iruhuza n'ababuranyi bazabisoma maze rusaba baregwa kugira icyo babivugaho. Maitre Buhuru Pierre Celeste wunganira General Rusagara yatangiye yibutsa urukiko nk'uko rwabibonye ko afungiye mu kato nta wundi muntu bashobora kubonana. Yavuze ko imiryango yajyaga ku cyumba cye yashoboraga kumuhuza n'abandi bafungwa bayifunze banga ko hari uwo bajya bavugana. Maitre Buhuru yavuze ko hari za kamera ku cyumba cya Rusagara zigenzura ibyo akora byose kandi adasurwa. Ariko ngukuriye military police Kanombe bafunze yabwiye urukiko ko bahagaritse kubasura kubera imyitwarire yabo idahwitse. Yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu hatemewe kuko nta teka rya ministri rishyiraho gereza arimo, akavuga ko kubera uburyo abona abayeho hari iyicarubozo. Maitre Buhuru ati gusara biva kure kuko umuntu ubayeho kuri ashobora gusara. Yavuze ko niyo yamusuye babumvirizwa n'abasirikare bamurinze agasanga byose byamarwa no kumufungura by'agateganya akajya kwivuza. General Rusagara yavuze ko hari amafaranga y'ubwiteganyirize yafataga buri kwezi none ngo nyuma yo gufungwa barayahagaritse. Yabwiye urukiko ko kubera uburwayi bwe bukomeye akeneye abaganga b'inzobere bamukurikirana. Akavuga ko naho agiye kwivuza yaba yambaye ubusa imbere ya muganga bahagarikiwe n'abasirikare bamurinda kandi bagombye kubaha ubuzima bwe bwite. Ati harya ubwo umutekano wabarinze nibwo kuki? Umushinjacyaha Kapiteni Faustin Zakamwita hawe ijambo yashimye urukiko ku cyemezo rwafashe cyo kutabwira buri wese uko rwasanze gereza abaregwa bafungiwemo. Yavuze ko abaregwa batandukira kuko urukiko rutagiye gukora iperereza ko badasurwa ko badafite amafaranga n'ibindi, asaba kutazabiha agaciro. Yavuze mu magambo ye kuko General Rusagara n'umwunganira sobanura hafungiwe hari uwakeka ko ari mu kabiriti. Ibyo bavuga arabifata nk'ugukabya. Yavuze ko afite igitanda, ibyo kwiyorosa, inzitiramo, bufirigo, amazi mu nzu n'ubwiherero bwo mu nzu, mu gihe ngo hari abanyarwanda benshi batabayeho batyo. Yavuze ko gufungwa ari ugufungwa kandi kufunzwe hari iby'abatemerewe. arasanga kuba adafite aho baganira atari yicarubozo naho kuba hari za kamera zimugenzura ravuga ko military police bayishobora kuzishyira ahantu hose byarushaho kuba byiza akagumana icyizere ko uko ubushobozi bw'igihugu buziyongera nazo zizongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano. Umushinjacyaha yashyikirije urukiko inyandiko avuga ko zanditswe na mukuru wa koloneli byabagamba bwana David Himbara. Umushinjacyaha avuga ko arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Izo nyandiko ngo zari zigenewe uregwa ariko zifatwa n'igisirikare kimufunze niko guhagarika kuzongera gusurwa n'umuryango. Yavuze ko izo nyandiko atari ngombwa kuregwa zigiraho kopi kuko atari rwo rubanza burana. Ni nyandiko zarakaje koloneli to mu byabagamba kuko avuga ko atazi bizikubiyemo kandi ngo arizo nyirabayazana w'igihano arimo. Koloneli byabagamba yashimye urukiko kuba rwaragize amatsiko yo kujya kureba aho abafungiwe. Yakomeje gushaka gutinda ku mvano y'ifungwa rye ariko urukiko rukabimubuza aravuga ko urubanza rwe rutagamije ubutabera ahubwo ari akarengane gusa. Yavuze ko yafashwe nta mpapuro zimuta muri yombi ahita afungirwa mu kato. Avuga ko hakoreshejwe ibyakamushinjuye biramu ushinja kuvuga akavuga ko ubwisungane yakoreshaga mu kwivuza bwahagaritswe nta bisobanuro. Koloneli byabagamba avuga ko inkiko z'igisirikare cya RDF zikoresha amabwiriza kuruta amategeko. Yakunze gutinda ku mahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwashyizeho imikono. Akavuga ko kuri we n'uwafungirwa muri hoteli y'inyenyeresha nari wenyine bitavana hakato. Yavuze ko mu by'u Rwanda rushyize imbere harimo no guteza imbere urwego rw'ubutabera nk'igihugu kigendera ku mategeko bizwi nka rule of law mu Cyongereza. Uyu wakunze kuvuga icyongereza cyinshi asanga bihabanye ati ni rule of law izicyafatwa nka leta y'ibinyoma. Maître Valérie Gakunze umwunganira akavuga ko afungirwa n'uburyo afungwa bigenwa n'urukiko bitagenwa na military police. Yavuze ko naho urukiko rwategeka ko afungurwa by'agateganyo bitazasibanganya amateka ko yafunzwe imyaka itanu mu kato. Akavuga ko igihugu kigendera ku mategeko amabwiriza ataza hejuru y'amategeko. Asanga kumufungura by'agateganyo ganyo bya umwanya mwiza wo guhagarika kata akajya kwivuza. Umushinjacyaha akavuga ko urukiko rusanze hari bitameze neza mu ifungwa rya umwanzuro utabo wo kubarekura ahubwo habaho kubinoza. Yavuze ko ibyo bavuga bidahura n'amategeko ahubwo ari ukwibasira inzego kandi ko bafunzwe byemejwe n'amategeko muri gereza yemejwe n'urukiko. Yavuze ko nta kibazo cyo gusurwa n'umunyamategeko koloneli to mu byabagamba afite kandi ko nahindura imyitwarire n'umuryango uzakomorerwa kwa musura. Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagaragejejwe ku rukiko atabasha kwigenza abasirikare bamurandase mu maboko agenda ati cyane. Imivugire n'imitambukire bya Kabayiza mu rukiko arandaswe mu maboko yakunze kuzamura amarangamutima ya hato na hato kuri bamwe mu bavandimwe babaregwa. Bamwe bakimyoza abandi bakifata amapfubyi ubundi abandi bakazenga amarira mu maso. Ntashobora kwicaza cyangwa kwihagurutsaho bamwicaje no kwinjira mu modoka ni ukugomba kumuterura kandi igisirikare cyari cyagose hose cyangwa ko hari ifoto n'imwe yafatirwa no hanze y'urukiko. Maître Milton Nkubu umwunganira aramusabira gufungurwa by'agateganyo kugira ngo abashe kwivuza. Umucamanza agiye kwicara asesengura ibyo yabonye yiri kubwira rubanda bihuze n'ibivugwa n'impande zombi ku itariki ya 21 z'uku kwezi azabifataho icyemezo gishobora kugumisha cyangwa gufungura by'agateganya baregwa. Eh bagira ubusaje bya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishirahamwe Human Rights Watch gitaho agateka kazi na muntu risaba akanama kabone kajejwe amahoro n'umutekano kazokorana ku kibazo cy'u Burundi aho bukera gufatira ibihano abatetsi bagirizwa guhohotera abatavuga rumwe n'ubutetsi. Mu cegeranyo ishirahamwe ryasohoye rirekana icyozwa agateka kazi na muntu rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutetsi cyane cyane abo mugambwe CNL wa agatondo rwasa, ariko leta isigura ko ico cegeranyo kiri mu murongo umwe ni vyabaye kuva mu 2015 ikagiriza amashirahamwe mpuzamakungu amwamwe gushaka gusenyura inzego. Ni inkuru ya Eloge Wikaniza umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
mucegeranyo cyayo Human Rights Watch shiraho abone uburorero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambo itavuganwe n'ubutegetsi ico cegeranyo cyashizwe habona kuri wa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro ni hamwe bikorerwa abanywanyi na cyane cyane w'umugambwe Senero wa Gatorwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuganwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze abatungwa gatoki muri izo byaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi iyo shirahamwe yemeza ko ibintu byagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha Senero wa Gatongwas Human Rights Watch sigura ku rwaruka rw'imbonera kure ruhohotera abanywanyi ba Senere mu ntara 18 z'u Burundi kandi kwabagirizwa mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane Louis Maja twaje shirahamwe ku mugabane wa Afrika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko nibike cyane ugereranije nibiba ku rubuga abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonera kure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atabinyamakuru byigenga n'amashyirahamwe yigenga bihari Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'ibyabona mu ntara za Bubanza Cibitoke Gitega Karusi Kirundo Muranza Muyinga Ngozi Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka mu kwa gatanu iryo shyirahamwe ryongera ko ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamarampaka y'umwaka uheze kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatoho je ku bantu batatu bishwe bane baburi burengero na 24 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko abo bose barabatavuganwe n'ubutegetsi ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu bababijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe byagirije bifashe Human Rights Watch kababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze gishurwa ikindi cyo shyirahamwe risigura nuko abanywanyi batari bake bahoze aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze nyuma ya kamarampaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu Human Rights Watch inagaruka ku cyo yita abajejwe umutekano batumurongo bakivanga mu bya politike akarore ritanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano ku wa 27 ukwezi kwa gatatu kizi muri komine Gasorwe kwazozimanganya imiryango y'abasenera zosanga mu ijoro iri kikorerwamo amanama ikicegeranyo cha Human Rights Watch cegera cha mbere cha president Nkurunziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ibyabaye kuva mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro by'inairo by'ijwi rya Amerika
hariho amashyirahamwe afashijwe n'ibikuko bihugu kenshi bironka bivuye ku mashyirahamwe hari amashyirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshyiraho intwaro bifuza gukoresha ko bashatse Contrôle International iyo Contrôle International baca baca mu bihugu cyane bagaca mbere no mu Barundi bunga hanyine bakabacamo kugira ngo abarundi bashobore kubacanisha mu kukurumva politiki yo kugira ngo ugabure abantu niyo politiki ishobora kwinjira nayo ku mwanzi kugira ngo asubire kudutoteza cyane kudutwara uko ashatse ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose murayibona ko biri kubiraba Venezuela murayibona cyangwa ahandi murayibona ubwo ikikuru ni uko twebwe twashoboye kubihagarika ku buryo no munsi abarundi bagiye kwitunganiza ibyabo hariho ku isi umugambi ugayitse gutuma abarundi basubira kuja mu buja urumva rero abarundi biyo ni wacu babeshe ayo mashyirahamwe hanyuma rero bimaze kubatekurukana ayo mashyirahamwe avuga ati twubaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko dugikomeye icyo nicyo kibazo gisigaye kuko hariho abajanye nyamahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaho barakurikira none bavuga ati uno munsi twokwigarura gute yasigaye yuko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokarasi n'ibyo nibaza ko izo cyitunganya byose hanyuma turasubira gutanga ubuzima bushasha
Human Rights Watch saba akanama kajeje w'amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amabakorerwa batavuganwe n'ubutegetsi hamwe no gushiraho umugwi w'abahinga botohoza bagashira habona amabakorwa n'ibyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwa muntu bimwe mu bihano bisabwa no gufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafite hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujabo kimbibe mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu Human Rights Watch yemeza kumwitwara ariko wako ku byerekeye Burundi bagiye kugabanuka muri imyaka ishize kandi ibintu ku rubuga byakomeje kunyuka Roger Wilika neza Nairobi juu ya Amerika
Impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania batewe ubwoba n'inzandiko zitariko umukono zigize iminsi zitorwa muri iyo kambi. Izo nzandiko zigabisha izo mpunzi ko hagiye kuba ibitero bikomeye kuri iyo kambi. Izo nzandiko zije mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu haba igitero cyabitwaje inkoho muri iyo kambi, bamwe mu mpunzi barakomekera. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidele Nsabimana aherutse muri district ya Kibondo muri Tanzania.
Izo mpapuro zitagira imikono zitogwa hirya no hino mu nkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo intara ya Kigoma, zitogwa amazone atandukanye agize iyo nkambi nk'uko bivugwa n'abayiboneye. Uyu ni umwe mu batuye mu nkambi ya Nduta avuga bimwe biri muri izo nyandiko.
Twebwe ngaha aha mu nkambi y'Nduta gusa igihari haguma hatogwa inzandiko, inyandiko zikomeye rwose, zikomeye rwose kandi ziteye ubwoba, kandi baguma bazitwara kuri polisi, kandi barya abantu barya barashege barya amasoro baciye batelefona igipolisi bakibwira ati ibintu mukoze muradutesheje, ati rero ubu tugiye kuzoza kuzuba tuze kuzuba nyine twebwe twibasaniye na mwebwe dutane mu mitwe. Banga batane inzandiko zivuga abasongosongo n'abapolisi yuko bagiye kubakorera ko kugeza yaho bazoturuba batiromoke, kandi ati abantu bose bategerezwa guhunguka kubera badahungutse impaka bazobarase ashobora bakoreye ko kwe. Inyandiko z'ingamba ino nkambi ziyarenze rwose, usanga baguma abantu batora inkatazi cyane rwose ashe nkambi iteka n'ubwo bakwere kubera ice abo bantu baguma bavugwa nyene n'izo nyandiko baguma batora.
Izo mpunzi bidogera igipolisi cya Tanzania ko kititaho umutekano w'impunzi ziri mu nkambi y'Induta nk'uko cyari kubikora, ndetse bakavuga ko igiteba kuza gutabara nk'uko bivugwa n'impunzi.
Baguma birorera ikintu gitera amakenga, bigatuma mbere n'abanyagihugu cyangwa impunzi zaho zinduta zivuga ko igipolisi cyangwa leta ya Tanzania hari uruhara yo bifisemo, kuko nabo bagenda gutabaza igipolisi kiza gitevye ku rugero rwo gusanga abantu bamaze kugenda kanundura mu nzu iheze baje gutera mu ijoro nyene. Abanyagihugu baravyutse ku barakomugwa mu gwishi barakoma inkozi ziravuga, ariko igipolisi kije cyacu kibasukamo makirimojene nyene bituma abo bantu bashobora gusohoka ikambi bagenda. Yego, nuko bimeze muri make.
Umwe mu bategetsi b'igipolisi cya Tanzania mu ntara ya Kigoma yabwiye Ijwi rya Amerika kwa ubwo zimwe mu mpunzi zicumbikira zikongera zigakingira ikibaba iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Abajeje intwaro mu mitumba n'amazone ya Tanzania basaba impunzi ziri Nduta gutanga inkuru ku gihe kugira ngo bashobore gutoza iyo migwi ihungabanya umutekano wazo. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu itariki 31 Rusama niho haheruka kuba igitero cyateye ubwoba impunzi ziri mu nkambi ya Nduta, aho yibasiwe cyane cyane amazone ya gatatu n'iya 11. Amakuru dukesha igipolisi cya Tanzania nuko bateye iyo nkambi baje bavuga ururimi rw'Ikirundi. Inyuma y'iminsi ibiri icyo gitero kibaye, igipolisi cya Tanzania cyaratanye mu mitwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho nk'uko byemejwe n'abajeje intwaro muri district ya Kibondo. Lewis Bura arongoye district ya Kibondo yabwiye abamenyeshamakuru ko muri iryo tana mu mitwe abantu batatu bitwaje ibirwanisho bishwe, abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Abo bapfuye bose bamenyekanye nk'abarundi nk'uko byemezwa n'uwarongoye district ya Kibondo. Lewis Bura yamenyesheje ko ako kagwi kabitwaje inkoho kagizwe n'abarundi barenga cumi binyegeje mu ishyamba riri hafi y'ikambi ya Nduta ibamo impunzi z'abarundi. Uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ako kagwi ari nako koba kari gaherutse gutera inkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, aho kagiye gakomerekeje abantu bari hagati ya batatu na batanu.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
abahoze yarabakoze bishira mwinjyo gutumana ko amakuru ya leta onatera barenga ijana kuri uyu wakane bari bagandagaje imbere y'ibiro by'umuhuza w'abarundi basaba gutekererwa inyuma yaho bahagarikiwe mu kazi kuva mwaka w'2000 inkuru ya tegwe n'ijwi ry'Amerika yifashijemo n'abanywanyi bayo tushikizwa na Desire Atunyimana
uko ari ijana n'umunani abo bahoze bakorera Onatel baturuka mu makomini atandukanye y'intara ya Bujumbura mbanye n'abagabo Augustin n'umutambo w'imyaka 60 yakoreye iyo shirahamwe ryo gutumatumanako kuva mwaka w'1981 1981 ari mu bari bituye umuhuza kuruno wa kane
twebwe kunyagiye ngaho kuri byo muhuza unakeri yara turenganije kuva mu 1980 narimo kugira n'uno munsi kugira n'uno munsi tubishuze ubutungane kuva mu sentare y'intango kugira n'uno munsi kugira kumuhuza turashari kumwe nabo haheze imyaka 10 n'icyenda n'umwaka turi mu sinzi kugira 20 twebwe twaracinda ndari mu munsi n'umwe tutaracinda batako bunguruza tubita abatubacinda kugira n'uno munsi tuguma tubacinda twebwe twabasaba ko buduhereza icyo sentare y'intango kugira no muri gasambura amanza icyo twatsindiye
ikibababaza abo bahoze bakorera iryo shirahamwe nuko harabatunganirijwe abandi amasa agahera mu nzira unasanga harabaye akarenganyo
bona muri 1981 kugira uno munsi abagenzi twari kumwe twari abakozi 350 rero abakozi 175 barabashekereje haje baratahe natwe twatashe uko nyine kugira uno munsi
aba bakoreye Onatel imyaka n'iyindi nta masezerano bari bafitaniye n'umukoresha ariko barahembwa buri kwezi bakavuga ko kubona bakuwe mu kazi uko byagenze naho nyene bararenganijwe
mu 2012 kubi icyo gihe rubaye ntabanduka twarasubiye kubaza procureur wa republika ati nyakubahwa procureur kuri ubanza rwacu rwarangiye rukaba ntabanduka kugera ubu hasigaye iki Prokirere yaciye twandikira urwandiko ariko guru ruvuga yuko amasentare abizejwe kwariyo afise uburenganzira bwo kubisira mu ngiro ikuva ico gihe prokirere atwishuye twarituye amasentare yaciye urubanza yose yo mu Burundi uko angana yatubwiye uti urubanza rwararangiye ahubwo rindira tubaharurire baraduharuriye ingene amategeko abivuga turabibona bagiye gusaba ishirahamwe Onatel ryadukoresheje kugira ngo baba mubaze ica abivuga ko bararindiriye kwiyobisura barahebura
kutaronswa indishi yo gusezererwa mu kazi kuri abo bahoze arabakozi b'iryo shirahamwe ryo gutumatumanako amakuru byabashize mu bukene budasanzwe uno mukenyezi akavuga ko abana umugabo yamusigiye bahevye ishuri kukubura mikoro
Mutama wanze yarakoreye Onatel hama rero harageze giharengana ataronsa ko kanoti rero mu gihendu musigwa nico gituma nkurikira babandi nyene bakorana kugira ako gahembo yakorera nanze ndagasikire kuko nanze nasigaranye bibondo abana banze ntibaciga bamwe bubari mu barabara narabuza amahera yo kubatangirira rero twasaba n'ukuri ko boduha ako gahembo kacu kuko twaraburanye tugendeye mu masentare nabonye umenga twacindira amakaratasi gusa abandi bacindira icyo baburane n'ukuri nadutabare arangene yodukura muri ribarabara
umuyobozi mwishikira mu biro by'umuhuza ariwe Jeremy Kekenwa ntiyashimye kubwira abamenyesha makuru icyavuye mu bonano nabo bari bituye umuhuza Edouard Nduwimana abanyagihugu babwiye isoko ryacu ko uwo mutegetsi yababwiye ko ikibazo cyabo kikiriko kirigwa n'ahatari ingisango yabahaye
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Tibuse mkunzi radio hizwi ya Amerika vigano ya tuwateguli ya mwaka kanya vigaru kuingaha tuboneho kandi ya kanya kukushumi ya ingenieur ya dufashe mwia buizi uma na mwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegeranya vigano ya tuwateguli ya kuli mikuwa mwalikumu na Frederica Monikije ama kuruna yungu ashkirizwe na Aloise Vigilimana na koze kuzotega matukui tulabifurije ama huru mmosimuizi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.